Ele Nisby de América. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu, itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi wifuza gukurikiranira hafi amatora yimirije. Kimwe mu bintu bitanu uwo mugwi washikirije ejo kwa kabiri abawufasha mu ntumbero yo guteza imbere agateka kazina muntu.
Mu by'ukuri kariya karenganyo muri kiriya gihe Burundi bwagiriwe ntitwoba dutanguye kubiyaga ko uyu munsi yatwemereye yuko agiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutorerwa inyishu.
Uyo ni Sixte Vinyi ni muraba arongoye umugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu mu Burundi. CNDH avuga bimwe mu bikorwa uyo murwi uzokurikirana mu ntumbero yo guteza imbere agateka kazina muntu mu Burundi. Ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ivyo mu karere ko mu manuko bwa Afrika komesa ryo barigiye gushumbusha Burundi ivyo bwatakaje mu mwaka urangiye igihe bwitegurira kwakira inama ya 20 y'iryo shyirahamwe yimuriwe i Lusaka muri Zambia. Abanyagihugu bo mu Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariyamiriza ubwicanyi bw'abantu babiri bakora mu bibanza bicukurirwamwo ubutare. Nayo abiswe abagizi ba nabi batatu bikekwa kuba aribo bagize igitero mu ikambi ya Nduta mu mpera z'indwi irangiye biciwe ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Tanzania ahitwa Mabanda barashwe. Tubafitiye n'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo. Yamani imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Alois.
Urakoze Fidèle, ndamutse abaduteze amatwi. Inama ya ishyirahamwe mpuzamakungu ni ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarakoranye mu mwiherero ejo ku munsi wa kabiri ku kibazo cya Sudani nyuma y'aho igisirikare kiri ku butegetsi gitangaje umugambi wo gutunganya amatora inyuma y'aho ciciye abantu bashika 40. Ubudagi n'Ubwongereza bwasabye ibiganiro byihuta ku bwicanyi bubera i Khartoum, aho abajejwe umutekano basamburiye imirwi y'abari ko bagira imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare. Ubudage buranegura umugambi w'akanama ka gisirikare karongoye igihugu muri Sudani wo gutunganya amatora mu mezi 9 ari imbere, mu kuvuga ko icuka atari ciza kugira hatunganywe amatora muri ico gihugu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku munsi wa mbere yaraneguye ikoreshwa ry'inguvu ry'abajejwe umutekano muri icyo gihugu cya Sudani, agasaba ibiganiro byongera gutangura kugira abategetsi ubutegetsi buhabwe abasivile. Abantu barenga 2,000 ngo nibo banduye ikiza cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byatangajwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihugu. Abantu 3,346 barafuye batumwe bagaca batuma ico gihugu kija mu mwanya wa kabiri ku bantu bishwe na Ebola muri kahise kisi. Umusi wa mbere uwo mushiranganje yavuze ko abantu 539 bavuwe barakira ico kiza. Umushiranganje avuga kandi ko kurwanya Ebola byafashijwe n'umutekano wiyongereye. Ku bwitororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP, abakozi batanu bari mu bafasha kurwanya ico kiza nabo nyine ngo barishwe n'imihari yitwaje ibigwanisho. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi ya Sahel kiragabisha ko abantu bagereranywa n'imiliyoni 5.4 babangamiwe n'ubugaragwa muri Somalia bagiye kuzobura ibifungurwa mu kwezi kuza mu gihe atacokorwa cihuta co kurokora ubuzima bwabo. Sahel yashikirije ko ubugaragwa bwatewe n'ihindagurika ry'ibihe buriko buriyongera ku rugero runini muri Somalia. Haiseli vuga kandi ko ubugaragwa umaze gutuma abantu bashika 5,000 bata ingo zabo muri uyu mwaka. Aya makuru y'ubwo bugaragwa ashikirijwe mu gihe abanyesomalia bariko barasubirana inyuma yo kuva mu myaka 2 bari bamaze mu bugaragwa bwaheze mu mwaka w'2017. Hano muri leta zumwe za Amerika umwe mu bashinga mateka mu gambwe wa Republikani wo mu rwi ujejwe ibibazo by'ubutungane asaba ko hatangurwa kumviriza abashobora kuba bazi ibyo babiriko birategurwa no Burusiya mu gushaka guhungabanya amatora ya mu 2020. Umurepublikane Doug Collins aserukira leta ya Georgia mu nama nshinga mateka yabisabye mu rwandiko yashikirije umurwi umukuru w'uwo murwi. Collins yibutsa ko amatohoza yakozwe n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller yerekanye ko amatora yo muri Amerika akibangamiwe n'abanyamahanga bafise intumbero yo kuyahungabanya. Inama nshinga mateka ya Amerika yarumvirije akatari gake abatari bake kwivanga ku Rusiya mu matora, ariko abashinga amateka ntibahengeshanya gusaba ko hari ibindi bikorwa byokorwa mu ntumbero yo kuzitira ntihagire ikindi cyongera gukorwa. Perezida Donald Trump yaratangaje ko asa n'ugiye gushyira mu ngiro ibyo yemeye ko azoshyiraho amatagisi yo ku bice 5% ku bidandazwa byinjira muri Leta Zunze za Amerika bivuye muri Mexique. Trump yashikirije kandi aho ari i Londres mu Bwongereza hamwe n'abanyamakuru n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May. Trump yashikirije ivyo naho abategetsi ba Amerika n'aba Mexique basanzwe bari i Washington mu biganiro kuri ayo matagisi hamwe n'umuti wabimukira baca muri ico gihugu ca Mexique bagana muri Leta Zunze za Amerika.
Urakoze Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi ahishira hamwe ry'ubutunzi y'ibihugu bya Afrika buseruko n'ivyo mu karere ko mu manuko bwa Afrika Komesa ryo barigiye gushumbusha Burundi ivyo bwatakaje mu mwaka urangiye igihe bwitegurira kwakira inama ya 20 iyo shira hamwe yimuriwe irusaka muri Zambia. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Intumwa z'umuryango w'ubutunzi w'ibihugu bya Afrika buseruko n'ivyo mu karere k'amajepfo ya Afrika Komesa zari mu rugendo mu Burundi kuganira ibijanye n'imigenderanire hagati y'uwo muryango n'igihugu cy'u Burundi. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ezekiel Nibigira asigura ko uyu munsi mu byo basubiye kuvugana harimo uruhombo igihugu cy'u Burundi n'abagwizatunga bagize aho mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze bisigiye gusiba bamaze kugira imyiteguro y'ukwakira ihuriro rigira ngibiri ya Komesa, ariko sindiso ngwenya umunyamabanga mukuru wa muryango w'ico gihe akagimurira irusaka muri Zambia kucicara ugikuru cawo.
Mu byukuri kariya karenganyo muri kiriya gihe Burundi bwagiriwe ntitwoba dutanguye kubiyaga ko uyu munsi ikintu kuva uyu munyamabanga mukuru ashitse twaciye dutangura kuvugana ko kandi nkaba nagomba ndabamenyeshe neza yuko yumva bihagije ibibazo Burundi bwashoboye kugira kandi atari uyu munsi gusa mugabo yatwemereye yuko agiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutorerwa inyishu kandi n'ubu turabona ko hariho intambuko zatanguye guterwa.
Imwe muri izo ntambuko bwana Nibigira yabwiye amenyeshamakuru yari yatumiye kuraba aho bena mugenzi wajejwe ubudandaji Pirate niyo nkuru bakiri uwo mugwi warungitswe na Komesa.
Kimwe mu byo ahejeje gushikiriza ni uko bisunze urutonde rw'ivyononekaye ku bijanye n'integuro yaruriya rubanza rutabaye kiriya gihe bamaze gutangura kuvyiga ko ubu rero hariho umurwi mbere muri bamwe bagendanye uwo murwi ugiye kwicara wicarane n'umurwi wacu binjiremo baje mu ijonjoro hanyuma barabe ko hari icokorwa kugira ngo bashoboye kugira ico batakaje barabe kubatunganirizwa.
Umuryango wa Komesa numwe mu gihori irungi kindorerezi mu bihe by'amatora mu Burundi ikanakurikirana kwa genda. Amenyesha makuru babajije umushikiranganji Nibigira niba bavuganye ko na Sheresh Kapwepo aramutswa Komesa muri kino gihe.
Nagomba ndabamenyeshe ko ikibazo kijanye n'amatora ubwa mbere n'ikibazo c'igihugu ubwacu. Rero nkabamenyesha ko u Burundi bwiteguriye bihagije mu bijyanye no gutegura aya matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Murabizi ko u Burundi bwarafashe ingingo ko ayo matora buzoyatunganya bukoresheje uburyo bwabwo ata buryo buvuye hanze. Niyumvira rero ko uwo ari wo mutahe uhambaye dufise mu Burundi, kuko abandi bose ico bobwira ngo baravuze ubwa mbere ibice 99% bigaruka ku Barundi biteguriye gukora ayo matora mu mutekano ntangere.
Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yemeje kandi ko komesari ibikorwa byinshi yari kirashigikira mu gihugu n'atabidomye ku rutoki. Roger uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu wifuza gukwirikiranira hafi amatora y'imirizi. Cyo ni kimwe mu bintu bitanu uwo murwi washikirije jo kwa kabiri abafasha mu ntumbero yo guteza imbere agateka kazi na muntu. Ni inkuru mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mu kiganiro n'abafasha umugwi CNDH ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umukuru wawo yashikirije ibyo yifuza gushikako.
Twatanze ibice bitanu. Umuce wa mbere wari uwo guteza imbere agateka kazi na muntu muri rusangi, hamwe no gufasha ubucamanza kugira ngo burangure neza umurimo wabwo. Iya kabiri yari iyo kwigisha ibijyanye n'agateka kazi na muntu kugira ngo zina mwenegihugu wese atahure ibijyanye n'agateka kazi na muntu. Hanyuma ibyo bigaca bijyana no gukorana ibimenyeshamakuru, amaradiyo, hamwe n'iyindi mihari iharanira agateka kazi na muntu. Ubwa gatatu hariho kuraba neza yuko ibintu bijyanye n'ubutunzi, ingene abantu babayeho, imibereho hamwe n'akaranga navyo nyene vyitaweho. Hanyuma icyanyuma ni gufasha umugwi kugira ngo ushobore gukora neza.
Sixte Vinyi ni Muraba avuga ko muri ivyo bintu bitanu igihambaye kurusha ibindi ari uko intwaro rusangi yoshinga imizi bicishijwe mu gushaka kw'abanyagihugu umwaka uza.
Ibijyanye n'amatora sikuvuga ngo tuzobikurikirana, twaratanguye kubikurikirana. Mu bikorwa tumaze gukora gushika uno munsi harimwo ibijyanye n'ivyo vy'amatora, nico gituma wumva tuguma turi mu ntara zitandukanye turaba iyo bishitse akagira abashamirana duca dushikayo. Ubwo nyene birashika ko umugwi uyu canke umuntu hariya na hariya bashobora gushamirana, mugabo igikuru nuko tubafasha kugira batahure ko hariho inzego zijejwe kubafasha kugira ngo zitatura ayo matora. Nico gituma kenshi iyo tugiye kuraba abo bantu tugenda twitwaje abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, mbere na komisiyo ikagenda ifise abayiserukira barengumwe.
Abitavye ico kiganiro basanga umugwi CNDH utazohava uronka uburyo gukurangura iyo migambi kubera ko umuryango wa Buraya wagabanije imfashanyo kuri uwo mugwi. Ivyo vyaturutse ku migenderanire y'uwo muryango na leta y'u Burundi yahagaze, ariko ishaka ryo gufasha CNDH riribonekeza ku ruhande rw'ubuserukizi bw'umuryango w'ibihugu vya Buraya mu Burundi. Wolfram Vetter yari yitavye ico kiganiro asaba u Burundi kunagura imigenderanire n'amashirahamwe va mahanga.
Ça me fait quand même aussi un peu triste que pour le moment je suis pas en position de vous confirmer un soutien direct à votre institution.
Wolfram Vetter avuga ati muri kano kanya sino kwemerera imfashanyo rwego murongoye, ariko mu gihe hobo twigoro twugukorana n'amashirahamwe mvamahanga umuryango wa Buraya ntaco utazokora kugira ufashe. Vere ati bashasha muri uwo murwi ndabifuriza kuroranirwa mu vyo mujejwe, nibaza kandi ko tuzobandanya kuvugana. Wari yaserukiye leta y'u Burundi muri ico kiganiro ntiyihanganiye ivyashikirijwe n'uwaserukuri umuryango wa Buraya mu Burundi. Umushikiranganji ajejwe ivy'agateka kazi na muntu no gufatana mu nda Martin n'ivy'abandi avuga ko hari abafise izindi nyungu baguma bafatiye u Burundi amaboko imugongo.
None ubushikiranganji bujije wateka kazi na muntu uyu mugwe wigenga uje wateka kazi na muntu ubahabereye iki? Nuko ahantu hose hari abantu harashika yaho agateka kazi na muntu gahungabana. Mugisho twanga twanga yuko usanze umuntu yahohotewe ucubati ko yari mu mugambwe kanaka abamuhohoteye ni bari abamuhohoteye abantu bagwanye bariko basomye rukanywa rukabashika nkumbe ntibasangiye imigambwe kandi bavukana kwa se na nyina kwashoboka ko bapfuye imigambwe inama urayiteguye ntikurikije amategeko uwo munsi nyirwa cuvuga yuko ubutegetsi bwa kubujije gukora inama kuko uri mu mugambwe kanaka byinshi bya mu Burundi turavyubahiriza biducamwe navyo n'ivy'abantu kwa tuanga yuko makungu, yuminya shama kuru, mhoza makungu, nishabibi bigagamisha, munga chane chane, halimo inyungu za politiki. Ati dukule mugumwe wa politiki, mwumbe tuzanu uundi. Ahubiko zena abi, kwa nuhu zana kandi. Ayyo, adashiki vivyo mbiro vyawe, hagari inyungu zigi hugu, abanachawasha akaku, ngagiza kwa tabu wanjati ya kazi na muu.
Batanu kuri ndwi bagize umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu bamaze ukwezi n'imisi mikeyi bashikirijwe amabanga yabo uwo mugwi bawusanze utari mu kibanza ciza kuko ishami rya ONU rijejwe agateka kazi na muntu ku isi ryagiriza CNDH y'u Burundi kudaharanira wigenga ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi ugakorera mu kwaha kwa leta mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bo mu Rubaya muri territoire ya Masisi bariyamiriza ubwicanyi bw'abantu babiri bakora mu bibanza bicukurirwa mu Butare abo bantu barashwe n'abashinzwe umutekano ba societe SMB ijejwe gucukura Butare muri ako karere ubundi umwe arakomereka Claude Ganza munyamagana araduha inkuru y'Idonide
aya na amajwi y'abaturage bo muri gutema ya rubaya muri territoire ya Masisi mu birometero hafi 70 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma kuri uyu wa mbere batari bake biganje mu rubyiruko biraye mu mihanda bamagana urupfu rw'abatsimba babiri barashwe n'abashinzwe umutekano wa societe miniere de Bisongo cyangwa se SMB mu magambo ahinnye societe rukumbi ifite uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro muri aka gace abapolisi bacunga umutekano wa SMB banakomerekeje undi mutsimba umwe ibi nubwo ari imbarutso yo kwigaragambya kwabo ariko bemeza ko bamaze kurambirwa imikorere y'iyi sosiyete ihohotera abaturage uko bwije n'uko bukeye kandi kikomereza imirimo yayo nta nkomyi
kwanza uyu wasubuye ari bomba huruma juba simupiga masasa
uyu bishe mu gitondo yabasabye ngo baze ngo be kumurasa ariko bararenga baramurasa kwabirebaga ndetse yirukaga bahunga kandi ubundi uyu musore ajya guteye umugongo yiruka uwo ufite imbundi n'umusirikare ntiwemerewe kumurasa ntitwari tuzi ko nta mirimo ikorerwa mu birombe uno munsi tuzinduka mu kazi nk'uko bisanzwe abapolisi ba SMB baje baratwirukana turemera turahava uko badutwaraga huti huti rero hari mugenzi wacu wari wasigaye inyuma umupolisi ahitamo kubita isasu mu gituza arapfa duhora tubivuga ko SMB tubangamira cyane kandi twandikiye inzego zose inzandiko nyinshi tuzigezaho akarengane kacu twamagana imikoranire ya SMB na koperano twagaragaje kuva kera ko SMB dutsikamira itwicira abantu kandi igafunga ibirombe uko yishakiye mbega niba igihugu kituzi nk'abaturage bacyo hano mu Masisi byaratuyubiye twe tubibona nk'aho SMB yabohoje kano gace ko kwiritegeka Sosiyete SMB ifite uburenganzira bwo gucukura amabuye buhera mu 2026 bukazageza mu 2022 uruhushya rwayo rwo gutangira gucukura amabuye muri aka gace rufite nimero PE 47 41 rwabanje guhabwa uwitwa Hizi Edouard Mwangacucu nyuma icyangombwa cya burundu kiza guhabwa sosiyete SMB mu 2014 mu ngingo zihariye zigaragara muri uru ruhushya rwo gucukura koperative koperama y'abatsimba cyangwa abacukuzi b'amabuye nibo bafite uburenganzira bwo gucukura bagakorana na SMB nimero y'icyangombwa cya koperama cyangwa perimetre d'exploitation ni nimero 47 37 kigomba kurangira nacyo mu 2022 gusa abahagarariye aba batsimba ntibigeze bishimira na gato ibikubiye muri aya masezerano y'imikoranire twanze uruhushya SMB yahawe ruyemerera gucukura amabuye hani Masisi ku buso 47 41 kuko urwo ruhushya rubonye mu kavuyo k'umutwe wa RCD abari yihamuha uretse ko tutanigeze tuyibuza gucukura kuko twarakoranye ariko imikoranire yayo yerekana ko ahubwo ari ubusahuzi mu baturage kuko yatangiye siko igikora leta rwose idufashe yambure SMB uruhushya yayihaye kuko si sosiyete ahubwo ni umuntu umwe wikorera kuko n'amabuye ivana hano ntitumenye aho yajyana nk'uko nawe ubireba akazi ko mu birombe niko konyine kaboneka hano dutunga n'umusaruro uva mu mabuye tukabona n'uko twiga ariko ubu twasubiye inyuma cyane aha dutuye kuri muderi imirima yose barayifunze ntitwemerewe guhinga ubucukuzi baratubujije byose byarahagaze ujya mu murima wawe bakakwirukaho n'imbunda abaturage bafite amasambu kubuso SMB yahawe gucukura aho bavuga ko nta burenganzira bafite bwo kuba bacukura amabuye ngo bayagurisha aho bashaka atari kuri societe SMB. Bavuga kandi ko no mu gutanga kazi koresha ivangura rishingiye ku moko bikaba byazamura urwikekwe hagati y'amoko aturi ibyo birombe. Perezida wa Societe Civile ya Rubaya Bwana Gervais Hakizimana agaragaza impungenge z'uko muri ibi birombe by'amabuye y'agaciro hashobora kuzahinduka ibirombe by'amaraso mu gihe ubutegetsi butakemura ibibazo by'amakimbirane imbere y'igihe.
Pale na njo kwenye sisote tulikuwa tunakulia wachimbaji wa madini re yote kwa ujumla
ya muri ibi birombe niho twese dukura umugati haba batsimba n'abaturage bose ba Masisi abakivu y'amajyaruguru n'ahandi muri rusange. Niyo mpamvu dusaba leta gushakira imiti iki kibazo mu maguru mashya. Amoko yose atuye aha abeshejweho n'ubucukuzi bw'amabuye. Imiryango n'amoko nk'abashi, abahutu, abatutsi, abahunde, abatwa n'abatembo bose baraha kandi twese dutunzwe n'ubucukuzi. Niyo mpamvu dusaba ubutegetsi gushakira umuti ibibazo igihe cyose bivutse kugira ngo amoko yose abane mu mahoro n'umutekano. Abaturage batandukanye bo mu Rubaya bavuga ko mu guha sosiyete SMB ya senateri umwanga cucu uruhushya rwo gucukura hagaragayemo uburiganya burimo no kuba basinye amasambu atari bo bari beneyo. Hari kandi n'abakozi bavuga ko badahemberwa imirimo bakoze kimwe no kuba SMB ikumira abandi babuza gucuruza amabuye niyo yo yabita yakenera. Claude Ganza Munyamagana Uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio d'Amerika.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abiswa bagizi banabi batatu bikekwa kuba aribo bagize igitero mu ikambi ya Nduta mu mpera z'indwi irangiye biciwe ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Tanzania hitwa Mabanda barashwe. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven yagiye mu biro vy'umuyobozi w'akarere ka Kibondo Louis Bura baganira kuri icyo kibazo.
Mu kiganiro n'abamenyesha makuru urongoye district Kibondo bwana Louis Bura yasiguye ko abo bakozi banabi bishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere mukanya gato bagira bajabuke gusubira mu Burundi. Muri icyo kiganiro bwana Bura yavuze yuko ayinkoho zavuga mu nkambi ya Nduta mu ijoro ryo kwa gatanu tariki 31 y'ukwezi kwa gatanu igipolisi cyakiye gikora isakwa aho abo bagizi banabi baciye birukira mu ishyamba riri hafi y'inkambi yitwa Moyo Wose bari ku rugendo gusubira mu Burundi. N'igipolisi cyaronse amakuru y'abo bantu yuko basohoye ku mutumba wa Mabamba avuga yuko abo bakozi ba nabi barenga cumi ariko abishwe ni batatu gusa kandi basanganywe inkoho zibiri n'amasasu 150
na walipokuwa katika hali ya kujibizana nao wote waliwapiga risasi waliuawa, lakini vilevile walichukua walibahatika kupata bunduki mbili.
Muungano hagati y'igipolisi si nabo bagizi banabi niho barashwe bose batatu kandi basanganywe inkoho zibiri n'amasasu. Mundwiheze murazi byabaye mu nkambi iperereza ryakoze akazi kayo neza kandi tubandanya gushaka abandi hose bari tuzobasangayo kubera dukeneye kubona amahoro mu nkambi na district yose ya Kibondo.
Siku iliyofuata kupata taarifa kwamba walionekana maeneo ya Mabamba na wakakamata majambazi watatu.
Uretse ibyo bitero byabaye mu nkambi no mu baturanyi babo bwana Louis Bura yemeza yuko impunzi nyinshi ari abantu beza cyane kiretse bake bakorana n'abagizi banabi.
So wakimbizi wote ni wabaya? Hapana, sehemu kubwa ya wakimbizi ni watu wazuri na raia wema sana. Sasa na kati yao majambazi yapo. Tafadhali ninaomba sana, jinsi Watanzania walivyoonyesha moyo.
Impunzi nyinshi ngaha mu nkambi turazi neza ko ari abaturage beza cyane ariko hari bamwe bakorana n'abagizi banabi. Abo nibo dushaka kubera bahungabanya umutekano. Nyuma y'inkambi murabona yuko ibitero byagabanuke, ubwo rero turasaba impunzi nazo zikomeze gutanga amakuru y'abagizi banabi kubera dukeneye amahoro akwiye kwa buri muntu.
Jinsi Watanzania walivyoonyesha moyo wa kutoa taarifa na wenyewe wakimbizi watoe taarifa, sisi muda wote tutachukua hatua hata kama ni ndani ya kambi, jinsi hali ilivyotokea. Kwa hiyo imeonekana sasa ujambazi kwa huko nje tumedhibiti, sasa wanarudi kwa wenzetu walioko mle ndani na hili halikubaliki.
Kubijanye ni ugarwa wa jamasoko rusangi ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanye nazo yavuze yuko leta ya Tanzania yabonye yuko ayo soko ari kimwe mu bifasha abagizi banabi koroherwa no kwinjira mu nkambi. Niyo mpamvu yugawe Bwana Ruisi Bura yemeza yuko leta ya Tanzania izineza bitero byama byabaye mu nkambi no mu baturanye b'inkambi kubwizo mpamvu avuga yuko igipolisi gikomeje gukora isakwa rikomeye mu nkambi n'ahandi hose havurwa makuru y'abakozi banabi kubera impunzi zifite uburenganzira bwo kubaho n'amahoro akwiye kimwe gusa asaba impunzi n'abaturanye nazo gutanga makuru y'abagizi banabi kugira byorohere igipolisi gukora akazi kayo kuva district Kibondo mu gihugu cya Tanzania James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Mwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga kuvyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriye kandi mushikirizwa na Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Hashize imyaka 95 abasangwa butaka bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bita Indians bemerewe kuba abene gihugu. Nibyo tuganiraho muri make. Ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatandatu 1924 Inteko Ishinga Amategeko Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itegeko riha ubwenegihugu abasangwa butaka bose icyarimwe mu gihugu cya base, basekuru na basekuruza. Aba basangwa butaka bazwi cyane cyane ku izina ry'Abahinde Indians cyangwa Amerindien. Izina ryaturutse ku Banyaburayi ba mbere na mbere bageze ku mugabane wa Amerika. Bari barahagurutse iwabo bashaka kujya mu Buhinde nyakuri muri Aziya banyuze y'inyanja. Naho ntibari bahaza ariko noneho barayoba bagwa muri Amerika batabizi. Byari mu mwaka w'1492. Abaturage aba bazungu basanze ku mugabane wa Amerika bibwiye ko aribo Bahinde. Babita gutyo guhera ubwo. Umubare w'abasangwa butaka w'icyo gihe ntuzwi neza, ariko abashakashatsi bakeka ko ku mwaduko w'abazungu mu cyaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba basangwa butaka bari hagati ya 2,000,000 to 1,180,000. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite amoko 562 y'abasangwa butaka yemewe na guverinoma y'igihugu. Bose hamwe barenga 5,000,000. Ni nk'umwe n'ibice 6% by'abaturage bose b'igihugu. Abazungu bakigera muri Amerika guhera rero mu 1492, umubano wabo n'abasangwa butaka wabanje kuba mwiza. Nyuma byarahindutse. Kugeza mu mwaka w'1800, abazungu 98% bari batuye mu gice cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'icyo gihe kitarenze 70%. Bashakaga ubutaka bunini, mbese urebye babushakaga bwose. Nibwo bafashe icyemezo cyo kwirukana bene bwo, ariko ntabwo byari politiki ya leta. Gusa byabaye kimwe mu byaranze amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 1928. Uwitwa Andrew Jackson ni we wayatsinze aba perezida wa 7 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akimara gutorwa yihutiye gutegura itegeko ryemejwe n'Inteko Ishinga Amategeko mu 1830 rishyiraho ku mugaragaro politiki yo kwimura abasangwa butaka mu byabo. Kuva ubwo leta yakoresheje igisirikari bajya gucira aba Indians ahantu habo. Ibyo bikorwa byo kubohera byabahitanyemo benshi. Ijwi rya Amerika. Kuva ibyo guca abasangwa butaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byabo birangiye, bafatwaga nk'abanyamahanga. Ndetse n'urukiko rw'ikirenga rwaciye iteka mu 1831 ruvuga ko Abahinde bagize uduhugu twabo twigenga, bityo ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabareba. Nyamara intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu itangiye yabaye kuva mu 1860 kugera mu 1865, abasangwa butaka benshi bagiye mu gisirikari nabo iyo ntambara barayirwana. Irangiye rero basubiye mu duhugu twabo, ariko abanyamashyaka bamwe batangira gusaba ko abasangwa butaka bose uko bakabaye baba abenegihugu. Byafashe imyaka myinshi rero kugera mu 1924. Muri uwo mwaka ku itariki ya kabiri y'ukwa gatandatu niho rero Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itegeko ryitwa Indian Citizenship Act riha ubwenegihugu Abahinde, ni ukuvuga abasangwa butaka bose ikivunge uko bakabaye. Nyamara nubwo bari babonye ubwenegihugu, kimwe na bagenzi babo babirabura baba banjirije kubuhabwa icyarimwe mu 1868 basanze guhabwa ubwenegihugu bitajyana n'uburenganzira busesuye bwa rubanda by'umwihariko uburenganzira bwo gutora no gutorwa nabyo byafashe indi myaka kugira ngo bikosorwe. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hariho bigarukiye, tubashimiye ko mwaduteze amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.